Abakenyezi bamaze iminsi bakurwa mu byara by'abagwanyi ba ADF bari mu duce dutandukanye tw'intara y'Ituri na teritwari ya Beni iri mu ntara bihana urubibe ya Kivu y'uburaruko mu burasirazuba bwa Kongo nyene. Faturuka mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, u Rwanda, Uganda na Kenya n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ya Senihembe rya Afrika, nk'uko umuvugizi wa Sokolade umugambi wo gutuza imirwi y'inyeshyamba muri Ituri yabitwemereye kuri telefone. Abafatwa canke bakizwa n'ingabo za Congo hamwe n'iz'Ubuganda zishyize hamwe kugira zituze umurwi wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda bari mu idini rya Isilamu nka bose. Bavuga ko bisanze mu mashamba y'ico gihugu babeshwe n'incuti y'abagenzi canke abandi basangiye ukwemera ko barabe mu masengesho. Abatari bake nk'ashura Kasim aturuka mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko basa n'abavuye urwotera izuba.
Profesa Kirundo, Mungu amefutizia kumajishi walikuja wakagombana ndio kuniokoa nikatoka niko mzima nilikuwa naishi
kwa muntara ya Kirundo. Imana yaciye kwa kubikare niyo bankingije nari mbayeho nabi cyane. Ikindi hari shingubu no gutaha muhira ndahare twabona sije bakiriho. Hari nabandi benshi bakigorewe mu mashamba. Nimutinye muje kubasaba
ko abakiriho bagomba
abana n'abana n'inzara n'inzara watigenda hari bose. Nifashe cyane.
Saidia sana sana.
Umugore wundi nabaturuka muri Kenya hafi y'umupaka wa Uganda yemeza ko nyina mubyara ari we yamushutse amujyana muri ADF.
Wanajita wote Waislamu, wanajita Waislamu ikitambe Waislamu jinsi hivyo tu like that. Kusafini wakati wamepiga ndege imepiga mji
na bose yita Waislamu bavuga ngo ni kambi ya Waislamu. Iyo haje nkero z'indege twimuka tuva mu muji tuja mu wundi n'amaguru. Yewe abasirikare bansanze aho ndi bibaza ko napfuye baca barantabara baza kumbura. Ntibandashye barambaje gusa ko ndi impore bantegeka kubakurikira. Nuko narokotse ndashimye Imana.
Na nashukuru sana Mwenyezi Mungu.
Ni kwa Sharon yatubwiye yemeza ko n'ababyeyi bajana n'abana babo abandi bakibarukirayo. Bamwe muri bo basiga abana ku ngoyi. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishimiye kubona ibihugu bya EAC muri kino gihe arongoye biriko birungika ingabo mu burasirazuba bwa Congo gutuza imirwi y'inyeshyamba harimo na ADF. Yemeza ko abakongomani bafitiye icyizere izo ngabo z'umuryango igihugu cyabo giheruka kujamwo.
Kile kinachofurahisha ni kwamba nchi mbalimbali kwa jumuiya wameanza kutuma majeshi yao Kenya, Burundi, Uganda, tuko huko na tuko tunafaidia.
Ikindi mbara ni uko ibihugu byinshi by'akarere byatanguye kurungika ingabo. Kenya, u Burundi n'Uganda niyo turi kandi turiko turafasha. Turamaze kubona ko abanyagihugu ba Congo batufitiye icyizere ingabo za EAC. Turabibona ko bizera ingabo z'u Burundi na Kenya bari batanguye gutabaza bati ngo Kenya icyarungika ingabo. Turashimira nyakubahwa Perezida Ruto yaciye arungika ingabo byihuse kugira zije gufasha. Niko yashikirije yakira uwahora twara Kenya Uhuru Kenyatta ubakaba ari umuhuza mu matati ya Congo. ADF ni muhari w'inyeshyamba uvuze amahame yafatiye ku myumvire y'intagondo za Islam. Uwo muhari wigeze gufatwa nka Al-Qaeda muri Afrika yo hagati mu bitero wagiye ubwaba maze uwo muhari w'intagondo za Islam ku isi ukabyitirira. Uwo muhari washinzwe mu 1995 wagizwe n'ishengero katolika kumaze kugandagura abasivile barenga 600,000 kuva mu mwaka wa 2013 ku butaka bwa Congo mu gishyirahamwe Kivu Security Tracker ry'Abanyamerika rivuga ko abagwanyi ba ADF birahiye abantu barenga 1,200 kuva mu mwaka wa 2017. Kuri uyu wa muhungu Perezida Yoweri Museveni yavuze ko umwanzi ari wa ADF yahungiye mu tundi turere atahora akoreramo inyuma y'ugusubugerezwa ariko yongera ko ati izo ntumva zikora iterabwoba zirengagije yuko mukanya isase dushobora kuzirimbura dukoresheje ibisasu bishika kure. Eroje Wilika neza, Ijwi rya Amerika.